Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vye muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ubwo rero uko kanama rika tugisha inama rero tuzakabwira tuti wowe akanama genda uvugane n'abagutumye uwumvishe yuko amategeko yarakoze yarahagije.
Uyo ni Paul Rusesabagina, perezida w'umugambwe uharanira demokarasi PDR Ihumure utavuga rumwe na leta ari mu Bubiligi, avuga ku ishyirwaho rya komisiyo ishinzwe kunganira inama nshingamateka ku vyerekeye guhindura ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Makuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Uramutse neza Aloyisi, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Waramutse Fidel, naramukije n'abariko baratwumviriza. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo arifuza gutera umukono ku masezerano y'amahoro azuhagarika ingwano imaze amezi 20 muri ico gihugu. Ivyo vyamenyeshejwe na John Kirby, umuvugizi wa sekretere wa leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry, kuri uyu wa gatatu heze. John Kirby amenyesha ko Perezida Kiir wa Sudani y'Epfo yaganiriye na John Kerry amwemerera ko azotera umukono kuri ayo masezerano, ariko ko yihaye indwi zibiri kugira banze avugane n'abanyagihugu bo mu gihugu ciwe. Mwamenya ko ku munsi wa mbere ariho Perezida Kiir yari yanse gutera umukono kuri ayo masezerano, amasezerano afise intumbero yo guhagarika intambara y'abenegihugu cha Sudani y'Epfo yatanguye kuva mu mpera z'umwaka w'2013. Leta ya Libya yemewe n'amakungu isaba ibihugu vy'Abarabu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi b'umugwi wa leta ya Islamike baheruka kwica abantu no kwifatira igisagara cha Sirte. Ivyo ni vyavuye mu nama yahuje ibihugu vy'Abarabu i Cairo mu Misiri kuri uyu wa kabiri uheze. Muri iyo nama ivyo bihugu vyaremeye kuzoshiraho umutwe w'inteko zizofasha Libya kugwanya umugwi wa leta y'aba Islamiste. Ministre wa Libya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Al-Dairi yashikirije kuri uyu wa gatatu ko ivyo bihugu vy'Abarabu bizohura ku igenekerezo rya 27 ku kwezi kugira baganire ibijanye n'ishyirwaho z'izo nteko. Leta z'umwe za Amerika yarateye ivyatsi ibikorwa vy'iterabwoba bikorwa n'abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste muri Libya, ikamenyesha kandi ko ishigikiye ibiganiro birongowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Leta ya Thailand ejo kwa gatatu yarasohoye umutahe wo guhagarika umunyamahanga kekwa kuba ari inyuma ya cagi bombe giheruka guhitana abantu 22 kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Bangkok. Umukuru w'igipolisi cha Thailand Somyot Pumpanmung yashikirije ejo kwa gatatu ko uwo munyamahanga hari abandi bakoranye ubwo bwicanyi, ariko abariko bagira amatohoza ntibaramenya igihugu aturukamwo n'imvo yatumye akora ico gitero. Leta ya Thailand ikaba yemeye kuzotanga $28,000,000 vy'amadolari y'Abanyamerika kuzofasha gufata uwo muntu. Umuvugizi w'igipolisi ca leta ya Thailand amenyesha ko hari abandi bagabo babiri bakekwa muri ico gitero babonekanye muri ya masanamu ya kamera afotora abantu igihe ico kibombe caturika. Igihugu c'Uburusiya caciriye Eston Kovel, umunya Estonia ajejwe iperereza imyaka 15 mu nyororo, yagirizwa gusuma urusaku. Umushingwa manza wiwe yabwiye abamenyeshamakuru ko sentare yo mu gisagara ca Pskov mu burengero bw'Uburusiya yafashe iyo ngingo kuri wa gatatu iyo sentare ikaba yasanze Corvere yagirwa no kuba yasumye urusaku kwinjiza ibigwanisho mu buryo butari kure n'amategeko no kurengana ku mategeko agenga imbibe. Abategetsi b'igihugu cy'u Burusiya bamenyesha ko Corvere yinjiye ku butaka bw'ico gihugu mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2014 imbere y'uko afatwa. Abategetsi b'igihugu cya Estonia nabo bavuga ko Corvere yanyurujwe n'abandi bitwaje n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye akaba yinjijwe ku nguvu mu Burusiya. Umushikiranganji wa mbere wa Estonia Tavi Roivas amenyesha ko iryo fungwa rya Eston Cover riciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika ibicishije kuri John Kirby ayivugira imenyesha ko ivyo Cover yagirizwa bitagira ifatiro kandi ko vyerekana ko Uburusiya budakurikiza amategeko mpuzamakungu y'ubucamanza. Mu gihugu ca Misiri ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu Human Rights Watch ntirishimishwa n'itegeko rishasha ry'igihugu ca Misiri rijejwe kugwanya iterabwoba mu kuvuga ko iryo tegeko rishobora kugeramira ukugarariza amategeko amwe amwe kw'abanyagihugu. Perezida w'igihugu ca Misiri Abdel Fattah el-Sisi yateye igikumu kuri ayo mategeko ku munsi w'Imana mu ntumbero yo gukomeza imigambi igenewe kugwanya iterabwoba inyuma ya Chakibombe caturika ku mugwa mukuru w'igihugu cya Misiri Cairo cyahitanye umushingwamanza kizigenza w'igihugu. Zimwe mu ngingo z'iryo tegeko rishasha zirimo igihano cy'urupfu ku gikogwa cyo gushiraho canke kuyobora umugwi w'iterabwoba, gufungwa ubuzima bwose kubatanze amafaranga agenewe iterabwoba no gufungwa igihe kitari gito kubakokeje canke bagategura ibitero. Ishirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch rimenyesha ko naho igihugu cya Misiri gihanganye n'umugumuko ukomeye, leta y'ico gihugu itogeramira uburenganzira ngendegwa ko n'agateka kazi na muntu.
Urakoze Aloyisi ku makuru hejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio ya Amerika i Washington DC. Numwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Rwanda abadepite 74 bose bari bitabiriye inama nshingamateka yashashe yejo ku munsi wa gatatu, bamaze gutora itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inama nshingamateka ku byerekeye guhindura ibwirizwa mashingiro ry'u Rwanda. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Asumta Kaboyi.
Depite Gahondogo Atanazi.
Yego.
Depite Gatabazi Jean Marie Vianney.
Yego.
Hari mu muhango wo kwemeza ishyirwaho rya komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga. Nta n'umwe uvuyemo, abadepite bose uko ari 74 bari bitabiriye inteko rusange batoye itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo yaryo 101 iha uburenganzira Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamaza. Iri tegeko riteganya gushyiraho abakomiseri 7 abagize iyi komisiyo bazagengwa na stati isanzwe igenga abakozi ba leta, bazajya bahembwa n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Depite Musabyimana Samuel umwe mu bateguye umushinga w'itegeko arasobanura ko iyi komisiyo izakorana n'umutwe w'abadepite ndetse n'uwa sena.
Iyi komisiyo izashyirwaho n'itegeko ariko n'urwego rwunganira inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Umutwe w'abadepite nk'uko mubizi abafite inshingano zo kuvugura itegeko nshinga ni inama y'abaperezida. Aho rero inama y'abaperezida ishobora kwifashisha komisiyo nk'urwego tekinike ruriho, ariko muri prosesis y'itegeko, itegeko nirigera muri sena, ababifite mu nshingano ni komisiyo ya politiki. Komisiyo ya politiki ishobora kuba yakenera iriya komisiyo igiye gushyirwaho n'itegeko. Nanone komisiyo ishobora kuba nanone ishaka kugira ibindi bitekerezo ijya gutanga mu kunganira komisiyo ya sena muri iyo prosesis yo kwiga itegeko. Niyo mikoranire urebye mu magambo makeya, kuko ishinzwe kunganira imitwe yombi mu nzira yose cyangwa mu nzira zose itegeko rizigwamo.
abagize iyi komisiyo bazashyirwaho na Perezida wa Repubulika. Itegeko rishyiraho iyi komisiyo riha ububasha bwo kuba yahamagaza impuguke mu bakozi ba leta cyangwa abigenga mu gihe bakenewe, nkuko byasabwe n'abanyarwanda barenga 3,700,000 bifuza ko itegeko nshinga ryavugururwa mu ngingo yaryo y'101 ikumira Perezida wa Repubulika kuba yakongera kwiyamamaza indi manda. Ibikorwa byose ngo abanyarwanda binjire muri kamarampaka birihutishwa, kuko abadepite bagombye kuva mu kiruhuko cyabo bagatangira igihembwe kidasanzwe. Mu gihe kingana n'amezi 3 iyi komisiyo izaba yatanze raporo yayo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Paul Rusesabagina, perezida w'umugambwe uharanira demokarasi PDL Ihumure utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ari mu Bubiligi. Atangura avuga ku kugene yakiye ishyirwaho rya komisiyo ishinzwe kunganira inama nshingamateka ku byerekeye guhindura ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda.
Bwana Rusesabagina, icyemezo cy'inteko ishingamategeko y'u Rwanda cyo gushyiraho komisiyo nshya ishinzwe kunganira inteko ishingamategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga ry'u Rwanda mwacyakiye mute mu ishyaka ryanyu?
Ishyirwaho ry'ikomisiyo riradutunguye, kuko ubundi abaturage bavuga ko ari abaturage batekereje ku bintu. Perezida wa Repubulika aravuga ati jye w'abandi ndarengana, ntawe nkuriye no guhindura amategeko. Ikintu cya mbere cyadutunguye ni uko abantu bahinduye amategeko bavuze ko amategeko agomba guhinduka ari abadepite 74 kuri 74, ni ukuvuga 100%. Ubundi ahantu hari demokarasi ntabwo abantu bose bavuga yuko bemeye icyemezo niyo cyaba giturutse kwa rubanda ngo bavuge ngo twemeye yuko iri tegeko turihindura, kandi iryo tegeko n'ubundi ari rubanda barikoze.
Murabyibuka ariko Bwana Rusesabagina ko aba badepite bunze muryo abanyarwanda 3,700,000 bemeje basaba inteko ko yahinda itegeko nshinga.
Kuri jyewe iyi mvugo ntabwo ari imwe, kuko bwa mbere iri tegeko nshinga ryakozwe muri 2003 bikorwa n'ubutegetsi bwa FPR aribwo buyoboye u Rwanda uyu munsi. Nibwo bwivugiye yuko nta muntu n'umwe ushobora kuyobora igihugu manda zirenze 2 gusa zikurikiranyije. None uyu munsi bwa butegetsi bwari bwaranditse bya tegeko, nubwo aribwo ubona busa naho bukinisha abaturage, kandi abaturage ibyo bakora kenshi babikora kugira ngo bashimishe ubutegetsi barebe yuko bwacya kabiri. Niyo byaba atari byo uzabarega azabatsinda, kuko ibiro by'umukino babakina ni uwo nguwo wo kuvuga ngo buke kabiri. Barimo noneho barakinisha abaturage bati mwa baturage mwe ko byabindamiye mwari mwabivuze, kuki mutavuga ibitandukanye? Ikindi kintu gitangaje ni uko Perezida wa Repubulika ubwe niwe warivugiye ati ibi bintu ntabwo jyewe, wabandi ntibindeba, n'ibya rubanda ntabwo ari ibyanjye. Ariko uyu munsi twumvise yuko na komisiyo akanama ngishwanama kazayobora imihango yo guhindura itegeko ariwe nyakubahwa uzagashyiraho.
Bwana Rusesabagina, nubwo ishyaka ryanyu PDL Ihumure ritavuga rumwe na leta, itegeko rishyiraho iyi komisiyo riteganya ko ishobora kwiyambaza abanyarwanda bakayungura ibitekerezo. Iyi komisiyo nibasaba inama, nibasaba umusanzu, muzayiha umusanzu uteye ute?
Twayibwira tuti iyi komisiyo bwa mbere igomba kuba komisiyo yigenga, ikaba komisiyo yo muri demokarasi. Kandi byaba ari igitangaza muri demokarasi kubona abantu 100% bumvikana ku kintu, ikintu kitagira abantu bavuga bati nyamara ibintu twabikora ukundi. Ubwo rero uko kanama ni katugisha inama, twebwe tuzakabwira tuti wowe akanama we genda uvugane n'abagutumye ubumvishe yuko amategeko yarakoze yarahagije. Abantu rero ubundi bashaka kwandika amazina yabo mu mateka ntabwo bagombye kwigaragura muri utwo tuntu ngo bavuge ngo ariko ngo nijye abaturage bashaka, nijye rubanda rushaka, ngo singenda simpava. Kuko abanyarwanda baciye umugani neza cyane, ni koko ahito ikera ishura kwata mababu.
Ndabashimiye bwana Paul Rusesabagina ni president w'ishyaka Riharanira Demokarasi PDR Ihumure tuvuganye ari Buruseli mu Bubiligi.
Radio Media America i Washington DC. Ibiharuro bitangazwa n'ikambi y'impunzi y'abarundi ya Gashora birerekana ko kuva mu mpera zindwiheze impunzi z'abarundi zihungira mu Rwanda zasubiye kwiyongera. Benshi mu baganiye na mugenzi wacu Eric bagira ubusa bari bamaze kujabukuru bibe baje mu Rwanda.
Ku masaha ya saa yine za mu gitondo muri bisi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Nemba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, umukozi wa Minisiteri yita ku mpunzi mu Rwanda arereka ibyicaro impunzi z'abarundi ngo bazijyane mu nkambi y'agateganyo ya Gashora. Abahunga ni ingeri zose mu ntara ya Kirundo, benshi muri komine Bugabira. Abafashe uwo mwanzuro baravuga ko baterwa ubwoba n'imbonera kure. Urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi muri ibi bihe umukuru w'igihugu bwana Pierre Nkurunziza yitegura kurahira.
Hama icyo bita imbonera kure siterwa ubwoba ibindi uko bavuga ati perezida gipfa abavuze babiheze nyine no kubakorera genocide mbere yo fata.
Umva nyine ko ntubimeze abantu nyine bitwe imbonera kure barashobora kuza bakaza nkuko bagafata umuntu bamujanye untu ushobora kumenya niyo bamujanye. Nawe wabiraba ugacuvuga ati nange jo kuzoba nkuko nyene tika ngahana nyine benda hapfuye. Amatora nyine yarabaye ariko urabona iyo barimwe baravuga yuko umukuru w'igihugu nawe azorahira ukaza wumva nk'umuntu araje akubwiye ngo burya ngo nkawe ngo kutari waramutoye ngo ntazogutwara ngo wanka wako wewe wamubaza ati none wubize gute yuko nta mutoye ngo twe turabize ngo kandi ngo cyaratuvunye ngo burya rero ngo nta nuko kugumwa dufise cyo sanganye nari ibintu bigoye.
Kubahunze batambukiye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi Nemba bavuga ko guturuka iwabo nabyo bitoroshye kuko ngo banyiri ibinyabiziga nabo babambutsa mubwira ubukomeye.
Nk'ubu ndufate kugira ngo tuve mu rugo tuze twakoresheje nyine imitwe ikomeye. Uzi kubyuka saa sita y'ijoro uri umuntu w'umugore ufise umwana ngo ukemere kwambyuka saa sita kugira ngo ubone icyo ubone ko cungura amagara imodoka nayo kwabanyene nko kugyango yiyibe umushofe nakuzanye maze kuhunza ntabaye yagabuye kuko babimenye ko ariwe yakuzanye ntiyosubira gukandagira muri komine.
Abakomoka mu ntara ya Kirundo bakorera ku mpaka w'u Rwanda n'u Burundi mu mirimo yo gufasha abagenzi kwambuka bavuga ko iwabo mu Kirundo muri iyi minsi byo guhunga ngo ntibyari biherutse, ahubwo ngo abo mu zindi ntara nka za Bujumbura nibo bakunze kubasaba ubufasha bwo kubambutsa. Umusaza wa rupakiye imitwaro y'umugore ku igare yatubwiye bimwe bagenzi babo bakunze kubagaragariza nk'impamvu zo kuba bongeye guhunga.
Twabaza bakavuga ko mu ngo zabo babatera bakavuga ko ipolisi kigwara abantu bafite amagenade bafite inkoho babagwanya kugira ngo bagwanyije rero nabo bagahita bava bati tuko turivuna bavuga ko batereta abo rero tugakikikiza abo ingabo zayo aho muri aya makaritiye abantu be bituma baca bahunga ari benshi kubera ubwoba bwinshi.
Tuvuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi twakomereje mu nkambi y'agateganyo ya Gashora yakira impunzi z'abarundi. Imirimo yo kwimura abahamaze iminsi babajyana mu nkambi ya Mahama yaririmbanije. Abahamaze iminsi mike bari ku mirongo bibaruza ngo bamenyekane nk'impunzi wabone ibibagenerwa. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bageze mu nkambi ya Gashora kuri uyu wa kabiri batubwiye icyabateye guhambira bava mu byabo.
Twari gusigara mu karere urabona nk'abantu benshi bari bagiye nk'umuhano usigaye uri umwe ntawe ufise gusanga wumva wagumayo. Twahunze yuko nyene twumva bacyaha abandi ngo nibo baramukiwe ngo bazorunyweshe inda uruwuzi abantu rero barahahamuka urumva uwo gukanga gutyo nawe uca uhahamuka.
Ni bande babivuga
imbonera kure ntazinshi
tekana umuke w'imbonera kure zitize dutera ubwoba zikatubwira ko hagize bajya abajenerali baza barapfa nka perezida ngo arinze agira icyaba ngo baca batwica kuko abitubwira tugaca tugira ubwoba rero kubera twumva abajenerali baguma bakagira ubwoba nyine yuko buhava nawe agira icyaba natwe bakaka batugirira nabi. Nta kindi hari igihe mugabo bitora bakagumuka inkotanyi zabateye bakaduca ko bafise ibigwanisho byinshi nk'imiheto bakaduca ko n'amacumu n'ibipanga ngo barahunze nabo ngo inkotanyi zabateye tugaca tugira ubwoba natwe bigatuma tuza.
Imibare ya Minisiteri yita ku mpunzi mu Rwanda mu nkambi ya Gashora icumbikiye abarundi igaragaza ko impunzi z'abarundi zongiye kwiyongera. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize inkambi ya Gashora barura abarundi bamaze guhunga basaga 350 bahunze kuri uyu wa gatatu batarimo, mu gihe mu minsi yabanje ngo bashoboraga no kwakira batagera kuri 20 ku munsi. uretse ko bavuga ko baterwa ubwoba nta numwe ku giti cyo babwije ijwi rya Amerika ko hari imbonera kure yamuhohoteye. Uku guhunga ni gukomeza gutya bishobora gukora mu nkokora umugambi w'abari bacumbitse mu miryango no mu mijyi bamye batahuka ku bushake mu minsi yashize. Inkambi y'agateganyo ya Gashora yakiriza impunzi abaruri 111 barimo bitatu bibaruje nk'impunzi bakajya kwicumbikishiriza mu miryango. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Mu Burundi ikiziga cyitwa Dieudonné ntiburi umunsi cyatowe muri zone Maramvya mu muryango w'umuhisi bavuga ko kuva ku itariki 11 uwo muntu bari baramubuze mugabo amakuru baronse aho yahonyoje ikirenge ubwa mbere avuga ko Dieudonné ntiburi umunsi yafashwe n'abapolisi benshi bari mu modoka zibiri bayobowe n'usanzwe atwara iperereza hagati mu gihugu rwego rw'iperereza bavuga ko uwo muntu atigeze afungirwa muri urwo rwego. Mu mugwi wigenga ujejwe iby'agateka kazina muntu baremeza ko umuryango wa Dieudonné ntiburi umunsi wari wabituye uwo muntu agifatwa, ariko babajije mu iperereza bababwiye ko ivyo bintu ataco babizi ko. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Nkuko twabwiwe n'umufasoni wiwe yavuye muhira mu masaha za saa sita itariki 11 z'ukwezi kw'umunani ari ku munsi wa kabiri w'indwi yahera, avuga ko yitabye telefone y'umuntu amuhamagaye ngo bahurire mu gisagara hagati Centreville, hanyuma kuva uwo mwanya aramurindira ko agaruka arahebura.
Uwo ni Maître Jean-Claude ntiburi umunsi, ni umuvukanyi wa Dieudonné ntiburi umunsi yari yatowe ikiziga kugira bamenye uwabo bamubonye ikiziga kumbonesha kure y'igihugu aho bavuga ko batamenye bene uwo muntu.
Niho rero bukeye twaja kurondeza, tuja kurondera aho yoba ari duhereye mu busho, turaja muri documentation aho basanzwe bakunda gufungira abantu, turabura turagenda mu biro muri BCR bafungira naho nyine turabura, turagenda muri PJ police judiciaire turabura kwijabe. Turiko turarondera gute twahura n'abantu baratubwira bati yamara ari umuntu yaraye hagaritswe aha muri Centreville munsi ya Miteke muri snack muri resto bar ye anubitashe kayuku niko bakunda kuhita. Hanyuma turagenda kuraba aho hantu turabaza abantu bahari, niho batubwira ati ejo igihe cy'amasaha 8 kuvuga umunsi wa kabiri tariki 11 z'ukwezi kw'umunani, ati haraje imodoka z'igipolisi zuzuye b'abapolisi benshi, mbere harimo n'abapolisi bambaye impuzu zisanzwe mugabo bagiye kumenyekana ko ari abapolisi bagiye gufata uwo muntu. Ejo abandi bose twagiye twumva berekanye ikiziga kuri televiziyo nasiyonali, hanyuma turabaza abantu baratubwira icyo kiziga uko cyari cyambaye, baratubwira nuko baragerageza kuvuga nuko yareha, niho twaca dusanga rero uwo muntu ari wa wundi wacu.
Maître Jean-Claude avuga ko umuvukanyi wabo yafashwe n'abapolisi benshi bari barongowe n'uwitwa Bertrand Gahungu ajejwe iperereza ryo hagati mu gihugu.
Ntibishoboka ko hoza nk'abapolisi bashika 20 banarenga, hanyuma bikaba saa 8 mu gisagara hagati ahantu nk'inyuma y'isoko nk'ahajya hasanzwe hari pozisiyo z'abapolisi, haruguru hari Miteke hari abapolisi, hepfo hari Interbank hari abapolisi. Ikindi nacyo ni uko abantu twasanze bashoboye kutubwira amazina mwamwe y'abantu, baratubwira bati Commissaire Bertrand Gahungu yaravuye mu modoka abwira abo bapolisi baje kumufata ati uyu muntu akiruka mu murase kuko n'umusoda.
Mu muryango w'uwo muhisi bamaze kubona Dieudonné adatashe baragiye kurondeza, ariko naco bashitseko mbere baricuye n'umugwi SNDH bongera bitura parike nkuru y'igihugu. Mu mugwi SNDH baremera ko abo bantu babituye ariko ntibashoboye gukora ku buryo uwo muntu aticwa. Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi SNDH avuga ko atawo mugwi wimiriwe gushika naho batashoboye gufasha kugira ngo uwo muntu niyicwe. Ati twaragiye mu iperereza bavuga ko uwo muntu atawe bafashe.
Ibijanye na Dieudonné ntiburi umunsi twarabimenye, twabimenye umunsi biba SNDH yarashitse mu iperereza irabaza, hanyuma amakuru twashoboye kuronka ni abarongoye iperereza ntibashoboye kutwemerera yuko aribo bafashe uwo muntu. Ni ukuvuga rero gushika ubu nta bimenyetso dufise bidukundira kwemeza yuko yafashwe n'abantu mu iperereza.
Narondeye Bertrand Gahungu yagirizwa kuba yarahagaritse uwo muntu nk'uko abantu babibonye babivuga, ariko telefone yiwe yarizimije. Mu gipolisi nabo batumenyesheje ko niba abapolisi bafashe Dieudonné ntiburi umunsi imbere yuko yicwa bari kumwe n'utwari iperereza ryo hagati mu gihugu ivyo bibarizwa mu iperereza nabajije Telesphore Bigirimana atwara igisata cyo kumenyesha makuru mu gwego gw'iperereza yamenyesheje ko umuntu azi ku izina rya Dieudonné Ntiburumunsi dosiye yiwe atayubigeze babona muri ugo gwego umujyango wa Ntiburumunsi uvuga ko byose birimo amahinyu kuko nikiziga basanze camaze guhambwa ariko baronsuruhusha mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo kumuhambana iteka ibujumbura Tabita Mukamusoni.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigaba n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihugu ca Mali abarwanyi bitwaje ibigwanisho bagwije ibitero kwa soda bishirahamwe mpuzamakungoni no kubasirikare b'ico gihugu nyene mu mugambo gayitse wo guhungabanya umutekano w'ico gihugu co muri Afrika y'Uburengero. Abo bagwanyi barateye hoteli mu karere kwa gatatu ya Mali bica abantu 9 mu ndwi heze. Ico gitero catanguye hakiri kare ku itariki ya 17 z'ukwezi k'umunani kiraheza amasaha 28 kubera soda ba Mali bakoze igitero gikomeye kuri iyo hoteli aho hari mu gisagara ca Sivare. Abo bateye iyo hoteli bica abantu 9, 5 muri bo bakoresha ramwe mpuzamakungoni, 4 nabo bari abasirikare b'igihugu ca Mali. Igitigiri kitaramenyekana cabo bateye barishwe. Ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani umugabo yitwaje inkoho yishe abantu 10 b'abasivire ku gatumba kari mu buraruko bwa Mali. Ku itariki 10 naho abasoda 3 bicwa na mine yatezwe mu karere kwa gatatu muri ico gihugu mu gihe abasoda bariko barakizura. Ibyo byose byabaye byerekanye ko naho habaye amasezerano yashizwe ku mukono mu kwezi kwa gatandatu hagati y'abagwanyi bo mu buraruko bwa Mali na leta y'ico gihugu hari byinshi bikenewe gukogwa kugira umutekano ugaruke mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabye imirwi yose ko yofata icyemezo cyo gusubira mu biganiro bagatorera inyishu ko byo bibaza ko batumvikana ko biciye mu biganiro ariko bagahagarika imishamirano. Gushira mu ngiro ayo masezerano ntibizokoroha kandi si bizoca biba ubunyene, bisaba kwitanga bikomeye kugira ngo bishoboke. Dusabye dushimitse imigwi yose ko yokoresha ayo masezerano kugira ngo baterere inyishu ibyo bibaza ko badahuriye ko. Byafashe umwanya muremure kubw'iyo mirwi ishwe kuri ayo masezerano byaciye mu biganiro no kuja inama. Bizosaba akazi kenshi kugira ngo ayo masezerano aje mu ngiro, bizosaba kandi gutahurana no gukorera hamwe. Dusaba dushimitse imirwi yose yashize umukono kuri ayo masezerano kuguma ariko kwihangana no kuja inama bamye berekana nishaka bafise ryo kubandanya bubakira hamwe ku byo badahuriye ko.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyis Bigirimana abibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yabashikirije. Aloyis,
Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo arifuza gutera umukono ku masezerano y'amahoro azuhagarika ingwano imaze amezi 20 muri ico gihugu. John Kirby ivyo yamenyesheje kuri uyu wa gatatu aho amenyesha yuko Perezida wa Kiir wa Sudani y'Epfo yaganiriye na John Kerry amwemerera ko azotera umukono kuri aya masezerano ariko ko yihaye indi minsi kugira abanze avugane n'abandi. Leta ya Libya yemewe n'amakungu isaba ibihugu by'Abarabu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi b'umugwi wa leta ya Islamiste baheruka kwica abantu no kwifatira igisagara cya Sirte. Minisitiri wa Libya ajejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije kuri wa gatatu ko ibyo bihugu by'Abarabu bizohura ku itariki ya 27 z'ukwezi kugira baganire ibijyanye n'ishyirwaho ry'izo nteko. Leta ya Thailand ejo kwa gatatu yarasohoye umutahe wo guhagarika umunyamahanga akekwa kuba ari inyuma ya cya kibombe giheruka guhitana abantu 22 kuri wa mbere mu gisagara cya Bangkok. Leta ya Thailand ikaba yemeye kuzotanga 28,000 vy'amadolari kuzofata uyo muntu.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro vyo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro vyacu birabandanya ntimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira!